Iyi ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 28 ukwezi kw'icumi, umwaka w'2016. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro. Uyu rero ni umwanya wa cya kiganiro mukunda muri isanga, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Ariko imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro, reka duhakanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka adushikirize amakuru avugwa mu karere. Oriane,
urakoze cyane. Aloys Bigirimana ndabaramukije, mwe mwese muduteze amatwi. Uno musugira ijana mu menyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu, Jean Bigirimana atawuzi irengero ryiwe. Mu kanya gaheze ku biro bya ambasade y'u Burundi mu Bufaransa, habaye imyerekano yagizwe n'abakozi b'ishyirahamwe Reporters Sans Frontières. Abamenyeshamakuru batagira imbibe yamaze umwanya muto. Amakuru twaronse ku bari bari kuri ivyo biro vy'ubuserukizi bw'u Burundi nuko iyo myerekano yarigizwe nabo muri iryo shirahamwe, bamwe na bamwe mu Barundi baba mu Bufaransa, bose hamwe bakaba barigira nko hagati ya 2030. Abamenyeshamakuru ba Reporters Sans Frontières basaba amatohoza yigenga kwizimira ry'umumenyeshamakuru mugenzi wabo Jean Bigirimana. Kandi naho ibiganiro bihuza Abarundi byari bigeze ku rwego rw'amakomine byasozerewe icese kuri uno munsi wa gatanu muri komine ya Kirundo, Musenyeri Nzoyisaba Justin arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ivyo biganiro niwe yabisozereye. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze niho yarari. Jean Bosco, muranyumva?
Bacane Oriane.
Ego Jean Bosco, ijambo nyamukuru ryashikirijwe na Musenyeri Nzoyisaba ryaririye?
Ijambo umusenyeri Nzoyisaba yashikirije ku izina ry'umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro bihuza Abarundi, yavuze ahanini ko ashimye cyane ko ibiganiro byagenze neza, ko igikorwa yagikoze uko uko leta y'u Burundi yakimutumye. Ara akaba yashimiye ahanini leta y'u Burundi yatanze uburyo kugira ngo ibyo biganiro bishoboke. Ashimira abajejwe intwaro bafashije aho byaba biriko biratunganizwa kugira ngo habe hari umutekano, ndetse akaba yashimiye cyane n'abanyagihugu bagiye baravyitabira. Anashimira n'abamenyeshamakuru bagiye baraherekeza bamenyekanisha ibiriko biraba. Ikindi kibazo umusenyeri Justin Nzoyisaba yabajijwe n'abamenyeshamakuru bari baje gukurikirana isozerwa ry'ivyo biganiro ni bijanye niyo bivyo nikigiye gukurikira no munsi. Justin Nzoyisaba yavuze yuko ico bakora bagiye gushikiriza icegeranyo c'ivyavuye muri ivyo biganiro bagishikirize leta, hanyuma niyashima bakazoheza bakababwira ko bashobora kubandanya.
Ego Jean Bosco,
umusenyeri gite
ego naguciriyemo, hari ivyumviro bishasha vyashikirijwe canke ivyumviro nyamukuru vyari vyabindi nyene, usubuka twibutsa ivyari vyo?
Ego ivyumviro vyagiye biragaruka vyasa ni vyatanguye gushikirizwa kuva ivyo biganiro vyugurugwa aho vyari vyahereye nyene nga mu ntara ya Kirundo. Ivyo vyumviro navyo ahanini vyagarutse ni nko gufuta amasezerano ya Arusha, gukuraho ibiringo vy'umukuru w'igihugu ibiringo vyo kwitoza ku mukuru w'igihugu, ndetse aha n'ivyumviro bijyanye no guhinyanyura amasezerano ya Arusha n'ibindi vyumviro nk'ibijyanye by'uko abahoze ari abakuru b'ibihugu batoba abakenguza amateka bataciye kwitoza mu banyagihugu.
Urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze. Tubibutse ko kuri uno munsi wa gatanu niho harangiye inama yari imaze iminsi itanu i Bujumbura ihuza abaserukira ibisirikare byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye hafi iyi nama. Muri make cyane Evariste, watubwira icyo iyo nama yari igamije, neza na neza iyo ingingo yoba yashitswe ko yari nkiye?
Iyo nama icyo yari igamije kwari ukuraba ibyokorwa kugira ngo iki gisirikare kimwe kijeje gutabara camaho gishobore gutangura gukora. Aha umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi Emmanuel Ntahomvukiye yatangaje mu nama y'uno munsi wa nyuma ko kwari ukurabira hamwe ingene ibihugu bitanga interano z'amafaranga kugira ngo babasirikare cyangwa ababikora ngo basanzwe basivire bashobore kuronka agahembo ikindi gihambaye muri iyo nama kwakwabira hamwe ingene ibyo bisirikare bituruka muri ibyo bihugu cumi bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko boje hamwe kugira ngo batangure imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo baje gutabara kuko banonosoye ibya gisirikare n'ingene bategereza kuja gutabara mu gihugu cyanke kiriya
kirimo urakoze cyane uduhe ibindi kuri iyo nkuru mu kanya kari imbere murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika ubu naho ndumwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga. Mu mico y'ikirundi canke n'ikinyarwanda, umukenyezi arafise uruhara runini mu muryango. Niwe ingozi zigako uruvyaro kandi mu mico kirundi na kinyarwanda niwe afise uruhara runini mu kuzana umwimbu. Mubijanye no kurimisha isuka munezero n'ubwisanzure bw'uwo mukenyezi bigaragarira mu ruvyaro akabona guhabwa agaciro mu kibano no mu muryango akaba ariho abona kwitwa umuvyeyi nyakuri ariko iyo mukenyezi bishitse ntabashe kwibaruka mu rugo abigicibwa bikanashika akirukanwa n'umunega wiwe ndetse rimwe na rimwe ntabashe no gutorana muri uyo muryango kitavuzwe cyo n'umugore avyara gusa abana b'abakobwa aho yitwa ko ariko arahonya umuryango ngivyo bimwe mu bibazo umukenyezi w'umurundi canke w'umunyarwanda ahura navyo mbega ubu iyo mico iracagaragara mu miryango yacu ni iki kiriko kirakorwa kugira umukenyezi ntagumigwe biciye muri iyo mico y'ikirundi Umutumire mu kiganiro cy'uyu munsi n'umufasoni Oda Nduwumwami arongoye ishyirahamwe Fondation Tabita Action ni ishyirahamwe rikorera mu Burundi ritwararika bantu nikora n'urwaruka rutagira akazi muri iki gihe bariko bakora kubijanye n'abantu bakomeretse mu mitima mu buryo bwo kurandurana n'imizi ibibazo byatewe n'ibikomere abantu ba ci bahwanye navyo umugore atibaruka mu muryango numwe yakomeretse muri abo bantu bahuye n'ivyo bikomere mwiriwe madame Oda Ndumwami
ndagwaye mwiriwe
ndabashe ego
ndagwaye mwiriwe mushinga ntayaroyi
murakoze ndabashimire kandi kukigoro mwagize kugira muganire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika
Murakoze kugira ikiganiro kandi ndaramukije n'abarundi bose ariko batwumviriza mbere n'abandi bose bari kwarumviriza iki kiganiro murakoze kuduha kuduhiza
murakoze imbere ya byose reka mbanze ndabasabe mwidondore kandi mutwiganire mu camake abo muri bo n'ibikorwa ishyirahamwe muserukira rikora mu camake
ndabanda mufasoni nitwa Ndumwami Oda nsanzwe ndongoye nuvuga ishyirahamwe Fondation Tabita dusanzwe twitwararika mu bifadika twitwararika abantu aho nikora cyane cyane bajya abantu bageze mu zabukuru mu bifadika n'abajya abana bo mu barabara ariko mu buryo rusange umuntu wese adatugana afite ibibazo cyane cyane mwe nabo bakomeretse ku mutima warushe ku mutima baraza bakadusanga twibamwe rero bariko baraterera mu gihugu cyane cyane ubu turi ko turakora cyane cyane ku kintu kijyanye n'ibikomere urabona abantu bakomeretse ni benshi muri iki gihugu ibikomere biri uburyo bwinshi kandi biri ku bantu benshi ariko ko mwashimye ko tuvuga kuri iki cy'abakenyezi mu gihugu nacyo turakivuga nako kuko abo nabo n'umwe umukenyezi n'umwe nawe umukenyezi atari baruka n'umwe mu bariko mu bakomeretse ku mutima abone iyo wirukanywe gutabwa n'ikintu kigoye kibabaje cyane kandi ugatabwa n'uto gutaye umwakundanye babyumva
ntaguciriyemo mbega iyo mico yo guta abakenyezi ngo nuko batibarutse mu bihugu byacu mu Burundi cyane cyane ko turi ko tuvuga nuri mu Burundi iyo mico iracyariho
hariho abagabo bamwe bakikora ariko no kwira tesoni urabona rimwe na rimwe abantu bariyo bagije ico abantu baba barasezeranye urabona iyo umuhungu n'umukobwa bakimenyana baravugana bakireshanya akakubwira ati ndagukunda uri sanse eka urazanye n'amagambo bavugana bakiko barareshanya mu nyuma bakabishikiriza n'umuryango bakandikana n'impeta yerekana yuko hari angajima bafashe mu nyuma bakabyerekana na leta bakabyerekana n'ishengero hanyuma bakagira ibyo biyemeje ibyo basinya bakavuga ati ndagukunda ndagukunda urwaye cyangwa ukomeye mugabe iyo ubonye umudamu bamutaye hanze uravuga none bya bindi basira basinye ngo ndamukunda byari abahungu n'abakobwa gusa ntiyababura hanyuma bitaba biheze urumva rimwe na rimwe hari igihe baba bibagiye n'amasezerano baba bakoze nikuri umudamu akabyaye mu rugo aba agize ingorane nyinshi aba azigize mu rugo iwe ubwiwe mu kibano kandi kibabaje muri novuga mu gihugu cy'u Burundi nabo bitaraho baca batangura kubyivangamo amacuti amacuti y'umugabo cyangwa abandi bantu uyu muntu agaca bamenga arateterewe umengo nkomeze nk'abandi bantu ukamenga mbere niyo yanabyiteye ugasanga ni ingorane ugasanga ni ukuri ni igikomere kigoye gukira urabona cyane cyane iyo baciye banamwirukana hoho iyo atagisanzwe afite n'akandi kazi urumva aca ahinduka amayibobo ibindi kuba mu ibarabara aca ahinduka ahinduka ibindi bintu atategerezwa kuba
mbega ko kenshi usanga ikibazo cyo kutabyara bacegeka ku bakenyezi gusa mbega nta bagabo babaho batabyara
abagabo batabyara kuko barahari ni nacyo gituma twotera kama abagabo tubabwira tuti igihe habayeho guteba kuko hari igihe bitera ahantu bikakunda iyo habayeho guteba tuhanura ko umugabo yibanza akivuze kuko umugabo we biroroshe amahirizamo y'umugore arababaza ndetse nohanura ngo umugabo atangure kuko biroroshe ibijyanye n'ibipimo biroroshe ariko ibipimo by'umugore birababaza rero kugira ngo umugore ntahava ababarira ubusa kandi ikibazo kiri ku mugabo ye nohanura ko umugabo yatangura akicirisha hanyuma noneho umugore agakurikira nawe
none ko bavuga yuko hirukanywa umugore iyo basanze umugore atabyara mbega umugabo warirukanwa
umugabo
hari
umugabo ntirukanywa kubera ko arariwe umugore irirukanwa kuko yadasanga umugabo urabyumva nawe mugabo ndumva ko bibera akarenganyo kuko habyara imana niyo rurema imana niyirema abantu imana niyo ituma umuntu erega abantu bagira mariage ntibagira mariage kugira babyara abana abantu bagira mariage kubera bakundanye abo bana ni umugisha imana iza kubaha mu nyuma akujya imana iguha umuduga iguha inzu iguha iki ni imana iza kunezereza urwo rugo ikabaha icyo twakwita akaganuke ikado abana ni kado ni ingabire iva ku mana imana ihereza umuryango kugira ngo umuryango ubeho urekire byose n'ibintu bivuga wujurijwe neza mugabo abantu ntibagira mariage kugira babyara abana siyo ntumbere abantu babana kubera ko bakundana
ego murakoze Fondation Tabita Action murongoye niki imaze gufasha muri ibyo bibazo tumaze kudondagura
nukuri kuramaze gufasha imiryango itari mike yagize uruhagarara bitewe n'izongorane twa mwa fondation caritale twamaduhagarara ku jambo ry'Imana urumva kereka abantu urukundo rw'Imana ingenero ugomba kumera urumva hariho umugabo hari umugabo yitwa Yobu ngo Yobu Imana yari yarabahezagiye mu nyuma barakubitwa n'ingorane Yobu arabwira umugore wiwe ati mbega Imana twoyitegera kuko iza gusa urumva igihe ibibi bije urukundo n'irica ruhagarara sinikosa ryavuye ku mudamu sinikosa rivuye ku mugabo nuko niko bibaye Imana yabatebeje cyangwa yanabireze none hari umunyekosa muri abo babiri umunyekosa
murakoze ikiganiro ni muri sanga gica ku ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana uno munsi tuhagaze ku kibazo giterwa n'abakenyezi bagira ibibazo mu ngo kubwo kutavyara umutumire wacu ni Oda Ndumwami arongoye ishiramwe Fondation Tabita Action likorera mu gihugu c'u Burundi muri kiganiro kandi turahakaryo abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagagira intererano batanze cyangwa n'ibibazo babifuza kubaza umutumire kuri telefone turamaze kuronka badutera kamu Emmanuel mwiriwe
neza
mu telefone muri he
turi ahantu bita kukiryama mu ntara ya Bururi
ego mufise ikibazo cyangwa intererano
ndafise intererano kandi ndafise n'ikibazo
akanya n'akawe
ego intererano mfise ikirundi ibibazo gituma abantu abagabo birukana abagore babo kubera batavyara ahanini nibaza ko biva ku bintu bibiri gusa aha mu Burundi mu bisanzwe turafise umuco w'uko umugore ari umuntu mutoya ku mugabo wiwe mu rugo usanga umugabo adafite sitatu cyo kimwe n'umugore wiwe urabona kandi rero tuza kuba uko nyine kubera urabona umugabo niwe azana umugore akamuzana muhiri iwabo yari yamuzanye afite objective kandi objective principale yo ni ukugira ngo arondoke ubwo rero atarose umwana ni umubabaro munini cyane rwose agacyarira agishavu hano mu Burundi turafite umugani uvuga ngo urubuze inkware ruvumbukana igihuna rero abuze amaze kubona abuze ibyara aca atishavu ku mugore wiwe ikigira kabiri nibaza ko biva ko ni uku kuntu usanga abantu benshi mu Burundi bataciye ku ntebe y'ishuri abantu baciye ku ntebe y'ishuri usanzwe izi barazi icyo biva ko baramenya iyo babuze ibyara mu rugo yuko bishobora kuva ku mugabo cyangwa ikava ku mugore mugare abantu batize nabo bazi yuko ari umugore gusa atabyara rero nagomba kubaza ikibazo nagomba kubaza uwo muntu waseruka iryo shyirahamwe nagomba mwate ni iki kintu cyo kwirukana umugore ngo nukubera atavyaye cyoba kiri mu bantu ahanini bize cyane abantu bataciye ku ntebe y'ishuri icyo kibazo cyo kinyishi wako biraza kudufasha gutahura ukuntu ahanini biva ku kuntu batize abantu benshi batize bakamabazi yuko rero umugore wavyara mu rugo ntibamenye yuko ishobora kuva kuri bose
murakoze turafise na James kuri telefone James mwiriwe
mwiriwe ndaramukije umutumire
murakoze muhagaze he
kuringa mu ntara ya Rumonge
mubaze ikibazo canke icyumviro
ego bwambeho no gushimira umutumire kuvyumvira avuze koko banje kumushigira cyane no kumutera intege kuri iryo shirahamwe kuntu bavyifatamo no kuntu babanda yabatera akamu abo bagabo bafite ingeso imezuko kuko iyo mwubakanye n'umugore cyangwa mugiye mu ikomine ntawe musinyanira yuko muzovyarana ahubwo mvuga yuko mugiye gufashanya mu magorwa no mu marusha hama abagabo bakwiye kumenya yuko mwataro mvugira vyara ahubwo arongora kugira ngo bafashanye muri bya nkenerwa byose ariko nibyo kuvyara birimo nkuko yabivuze umutume kare ingabire iva ku mana nagenda mwibarize mutumire wacu kuva mushinzwe iryo shyirahamwe mu myaka iheze byaraboneka yuko ingo nyinshi zakunda kwahukana canke basanga umugore arishwe ngo ntabyara basanga ntibiva kuri we biva ku mugabo kuvaho mushinga iryo shyirahamwe oba hari hakarushe kamaze kugera kuko biraboneka yuko umenga ubu vyonapfuma kuko kare twaravyumva mu maradiyo makuru yuko abagore bakubiswe birukanwe mu rugo bahukanye basanga ingoranzi hama ni igiki musaba nk'abagabo bataraja ku murongo canke hari inyigisho muhora mugira ku makomini cyangwa amukorera mu Burundi bwose aya bavishyamwe avuye ko akorera mu Burundi bwose ariyo gasanga basanga hari intara zimwe zimwe adashikako uko byinshi bikunda gushika mu ntara zimbo basanga niho ibintu bikunda kumeruka mwamutegekanye iki mu gihe musanga yuko
murakoze umunywanyi wacu ibyumviro byiwe byose yabiseruye reka duhakanya Oda ndi umwami abo bantu babiri Oda ugira icyo wishyuye ko
ukuri cyaro yize izari karavuga by'abatize n'abati abije n'abatize ko abatize aribo bikunda gushikira cyane yego nicyo harimo nicyo harimo abatize babivyumva uko ariko hariho nabije bagirira nabi abakenyezi babo kubera batavyari mu kubaca inyuma bakaja kukimira handi cyangwa ntibabafate neza cyangwa ntibabanezererwe rwa rukundo ntirubandanye ibyo turabibona mu miryango myinshi nicyo gituma turonka abantu mwe nabo baza bakatubwira ingorane baba barimo umuruho mubabaro ariko si n'umugabo gusa no mu kibano iyo umuntu atavyaye umengo mengo nibara mengo ninga sumuntu nk'abandi mengo ninga arataye agaciro no mu kibano gisanzwe ugasanga hariho n'umugabo baramufashe nabi ugasanga ababanyi baramubwira amajambo amu umusanzu umuntu nk'uyu abakwiye umuntu amwegereza ahubwo ufite n'abantu ukabamushira bakamuramutsa hanyuma nawe akumva akunzwe mu mwanya abakirindiriye nawe ibyo ariko aravuga by'abatize nibyo ariko no mubije biriho kandi birababaje akamuca inyuma akagenda akamubabaza yaza yahenze akaza amucurira amajambo atariyo birabaho nayo umutumiro wa kabiri ibyo ariko aravuga ati yakoze kudushigikira by'ukuri turabona umenga ubu hari hakarusha ubukebuke ariko n'ubu neza ubwiye ni bake vrema babura ibyara bakabandanya bafatanye neza bakabandanya bari bakikundanye urabibona umenga abana nibo batuma urukundo rubandanye ariko si uko byategetswe kumera ariko arabaza ati mbega mukorera mu ntara zose oya turacyakorera ibujumbura gusa ntiturashobora kuronka muvuga ingufu cyangwa uburyo kugira ngo dukwire igihugu cyose ariko mu byifuzo dufise mu iyerekwa dufise turifuza ko mu ntara zose z'igihugu ikiramufunda satabita byo biri icyo twise amantene ukonishuye ibibazo byabo
Emmanuel yari yatanguye avuga ngo umugore ngo ngo afatwa nk'umuntu muto ngo azanwa mu rugo ngo kugira arondoke icyo cyo mubivuga kwiki
iyo umugabo yiyumviriye ko umugore ari umuntu muto aba yibeshe cyane je hari ibintu bitatu nkunda kugira kuvuga avuga nti iyo hatari umugabo nta gitinyiro iyo hatari umugore nta buzima iyo atagwaruka nk'abana bariho nta kazoza ibyo ndakunda kubivuga gutyo ariko umuntu yumvira ko umugore ari umuntu mutoya uyu muntu arihenda cyane kuko umugore ni ubuzima ni ukuvuga ngo ubuzima bupfuye ubuzima bufutanye ubuzima bubaye nabi ni ukuvuga ngo n'igihugu cyose kirashikirwa kikamererwa nabi umugore ni umuntu w'agaciro umugore niwe nkingi y'urugo umugore niwe watuma urugo rurama umugore niwe watuma iterambere mu gihugu riba umugore n'umugore ni umuntu w'agaciro rwose si umuntu kuvuga ngo ari hasi cyane umuntu yari akibyumvira gutyo n'ukuri ntiba yarafashe umwanya wo kubyumvira ko cyane
radiyo Ijwi rya Amerika turafise abandi banywanyi bifuza kubaza umutumire Eli mwiriwe muri hehe ariko ahantu uhagaze agatelefone kawe ntikumvikana neza gerageza ubwire icyo ushikirije cyanke ikibazo ufise
ntabirambye kuri uku kutagwa ngo bakwite kuko burya ikibazo ntibashobora kugihanganira
Subiramo neza ikibazo ntitwakumvise neza mu ncamake
nashaka kumubaza mukiri kosanga ari umugabo ari akosyara bitari kandi ko umugabo yemera akihangamira uwo mugabo umugabo n'ikore umugabo akacyongera akadana uyu mugabo afya yindi mugore afya kugira ngo umugore nange gitose umugabo akiyongera ikore akabasinga ari babiri akamutunga akugomba nta mutose uwundi nawe akamutema kugira ngo amutware amategeko y'abasenyi yacakakugera
arakwishyura. Turafise kandi na Cedric kuri telefone. Cedric mwiriwe?
Mwiriwe cyane munyamakuru.
Ego, shikiriza muri hehe kwanza?
Iyi mu ntara ya Gitega.
Shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro cyanyu.
Ego, nagomba kubanza kuramutsa uwo mutumire umufasoni ndamujena nimo kumutera intege
nuko
bakora biranezere biratuhimbana mugabo nkacya ndamubaza nti none bakorana gute naye yandi mashyirahamwe y'abakenyezi nk'izi za kafobe cyangwa aya yandi nagomba kumenya ingene bakorana cyane ibi bikorwa bakora kumwe ngo ntibabikorera mu gihugu cyose bakorera mu ntara izi zose zo mu Burundi akabaza kandi mugabo nkacya ndamubaza ingene aho bakura uburyo kugira ngo bashyire kuri ibyo bikorwa byiza bakora aho ahava don ahava finansima ibyo nagomba kumubaza rero uyego neza.
Murakoze madame Odandu w'umwami ibibazo mwabyumvise tubasabe mu byishure.
Hari ikibazo cya mbere sinashoboye kucumva neza telefone yiwe ntiyashoboye kuyumva neza ndiko
icyo yashimikiye yuko mu gihe basanze umugore by'ukuri atavyara mbega uko nacumvise mbega biremewe yuko umugabo yoza n'undi mugore mu rugo avyara bakitwa abagore babiri mu rugo ni ikibazo naho cari gihagaze.
Oya oya suko bitegerezwa kugenda kuko aho baba basambuye amasezerano babagize kuko baba bavuze ngo nzogukunda gushika gupfa ngo kandi ngo nzogukunda ukomeye cyangwa urwaye mu yandi majambo nzogukunda ubyara n'igihe utabyara urumva ntibyemewe yuko cyane cyane dusubira hahandi ku cya kibazo twavuga ubwa mbere abantu ntibagirana ubukwe ntibabirana kugira ngo kugira babyara abana babirana kubera bakundanye igihe batashoboye kuronka abana barihangana gushikaho Imana ibyo bagirira neza bitabaye ibyo naho bagasazana neza amahoro kubera ko barakundanye umuntu umukunda uko ari urabyumva kandi wumva nuko iyo bariko barasinya nyine haba ari umunsi w'ibirori bataba basomye neza mu by'ukuri ibyo biyemeje ibyo birimwo ni kimwe umuntu ategereza kwihanganira rero ntibyemewe ko umuntu arongora umugore wa kabiri nimba ari umukristu abaguye mu caha nimba atari n'umukristu abataye amasezerano abakoze n'icyo amategeko y'u Burundi atemera kuko amategeko y'u Burundi ntiyemera guharika.
Tukiri kuri uyu muntu wa mbere Elia yavuze yuko cyane cyane n'ingeso ngo iri mu bize ngo abanza kumutera inda ngo imbere yuko ngo amushyira mu rugo icyo ibyo byo mubivuga kwiki
ivyo namakosa mavi namakosa namakosa urumva ubanje kubikora uko nta rukundo birimwe kuko nibiharuro uri kuritangira wowe nyene urumva kandi ngarutse naho uri umuntu yemera Imana w'umukristo waguye mu caha nabyo nyene ntivyemewe nishitse urumva baragenda bakabana mugabo ntibategerezwa kubanza kubyara abana imbere y'uko baronka uruhusha rw'ababyeyi rwa leta n'urwa kiliziya n'urushengero urumva utwo nuduharuro abantu baba bigiriye kubera yuko baba bari mariage nuvuga ngo bariko barayitangira ariko ivyo ntibizabyibakiye ku rukundo.
Murakoze. Hari na Cedric sinzi ko mwo mwishura yabaje timukorana gute na yandi mashira hamwe y'abakenyezi mukura hehe uburyo
no vuga ngo dukorana ni mashira ahubwo harimo ayandi abandi bakenyezi benshi baza bakifatanya natwe bavuye mu mihingo yose no kuvuga mu mashengero yose mu moko yose mu mikore bitandukanye
kwa dukorana nabose. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Umutumire ni Madame Oda Nduwumwami arongoye ishyirahamwe Fondation Tabita Action rikorera mu gihugu cy'u Burundi. Rimwe mu byo ririkorera akora ni kufasha kuvura ibikomere by'abahuye navyo. Tuka dutandukire tukiri kuri ico kibazo c'abakenyezi bahura n'ibibazo byo mu ngo. Hariho n'ikindi kibazo c'abakenyezi usanga batavyara abana b'abahungu mu micorero yacu cyane cyane abarundi ndetse n'abanyarwanda ugasanga abo bakenyezi bafashwe nawe mu rugo bayiswe mbere yuko bagomba no guhonya umuryango. Reka mubanze mwumvirize iyi nkuru yabaye mu Rwanda ku munsi wa kabiri mu bucamanza bwo muri ico gihugu cy'u Rwanda.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin avuga ko muri Mutarama 2016 polisi y'igihugu yamenye ko habayeho icyaha cyo kwiba umwana itangira iperereza aho hakekwaga uwitwa Abineza Yasente. Ubwo polisi yakoraga iperereza Abineza Yasente ukekwaga kwiba umwana ngo yafatiwe Musanze amufite avuga ko umwana ari uwe, ariko uyu munsi mu bushinjacyaha yavugaga ko atari uwe ariko agasobanura ko yamutwaje nyina akaza kumubura kuko nyina w'uwo mwana avuga ko yari yasinze. Umugore w'ibyo umwana Abineza Yasente nta byinshi avuga byamuteye kwiba umwana, ariko amakuru twahawe n'umugabo we agaragaza ko uyu mugore wari uwa kabiri mu muryango washatswe mu buryo butemewe n'amategeko yaba yarashakaga kwereka umugabo we ko yabyaye umwana w'umuhungu ngo abashe kugira agaciro muri uwo muryango. Umugabo w'uyu mugore wibye umwana we kugeza ubu ubushinjacyaha bamburaga uwo mwana yari yakemeye ko umugore atabyaye koko.
Umunyabuzima aravuga arahamagaye ati umugore wawe yabyaye atafite umwana yabyaye umwana w'umuhungu. Umugore nta kinini ari kongeraho nje nabonaga ko ari umwana ariko nje ibyo kugukwita rero dore ni umfite abandi babiri simfata umwana w'uruhinja mfata umwana ruko atangiye guseka ari gukamba kamba nje ubwo uri kugezana n'ubu ndatangaye nje ngeze hano mbona nsanze hano mu rukiri ubwo rero ubumaze amezi atanu mpfunze nje ntabwo binshimishije urukora ko nanditse ari uwanje kandi nanana mwandikishije no mure namwise manzi jadamu.
Aho ni mu Rwanda aho umugore yafashwe yivye umwana w'umuhungu kugira aboneke ko afise agaciro mu muryango. Madame Oda Nduwumwami, ivyo ibazo i Burundi vy'abagore babona yuko atagaciro bafise mu miryango kubera kutavyara abahungu birabaho?
No, niko rero bibaho iriho ariko cyose yesi no vuga ngo nukutamenya no vuga ngo nukwikunda yesi ngiye no vita mugabo mu bisanzwe ntibyategeka kumera gutyo niko biriho niko bimeze. Hariho abagore banakubitwa kubera babyara abahungu babyara abakobwa bakabyara abagabo babo ntibajya no kuba ari abakubitaro bakabatira amajambo mabi nawe urabyara nawe ngo wabyaye nawe kubyara abayisere gusa ni amajambo acumi ku amajambo ababaze aho kugenda ukaraba umubyeyi kuko kubyara waziko uba usinze imanga hari abagenda kwa muganga ntibagaruke aho kunezerwa yuko yashikanye amahoro kandi yatabarutse ubwo ugatangwa kumubwira amajambo akiriko n'umutungo akinababara. Ibyo ni kuri abagabo bakimeze gutyo
yikubita gashi ibyo si ibintu bibereye umuntu umuntu umushinga na muntu w'umugabo nibara 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 ku gihugu nibara nibara birateye n'isoni nkingira n'igira birabaho ariko ni bibi cyane ndasubiyemo abana umugore babyara umugabo babyara abana batangwa n'Imana ingabiriza ku Mana umuntu ategerezwa kunegerwa cyane cyane yuko Imana imuhaye umwana imbere yuko ari umuhungu cyangwa umukobwa wategereza kunegerwa ko Imana itanze umwana itanze umugisha.
Murakoze kuri telefone. Turacyafise abanywanyi bakura. Thomas mwiriwe
mwiriwe neza
muhagaze he?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni mutanga ikibazo cyangwa interano yanyu?
Yo bwa mbere ubona gomba mbanze shigikire itinzira cy'umupfasoni.
Mhm.
Kuko je nico nama mbira abantu benshi nabwo kenshi abantu babagabo tutabihuriza ko umugore iyo mutwaye ntuba imbere ya musantere cyangwa muri etasi zihe cyangwa imbere y'ishengero ntimusubiranira ngo ugiye kubyara. Iyo nicyo nama mbwira abantu kubyara n'umugisha ni nk'inyongera Imana iguha kugira umuryango wanyu waguke. Iyo bishyitse ntihagire ntihagire amahirwe yo kubyara mugira umugore yari akwiye kuba n'umugabo bakagumana rwa rukundo ari bafitaniye imbere nimba bafise amakenga abaganga bariho bakabereka neza yuko ingorane ziri kuri kanaka mugabo urukundo rutegeza kugumaho kuko naho mwovana ushobora no kuzana n'ubundi ntazare ukazana n'ubundi ntazare ese woshika kuki kimwe gusa muhanura abagabo bareke kuba batwagwa n'ishavu kuko kubyara ni mugisha. Hanyuma ibisigaye nabyo navuga nti n'abagore nabo barakwiye guhuza barafata intumbero yo kubahuka abagabo bakababwiza ukuri ngo bafise akagorana akamubwira ati ibyo mfise akagoranaka bakamana rwa rukundo rwo kwama bariko barahuza bayaga bashyira hamwe nibaza ko ejo naho bakagorane bashobora kugaterera umuti atangorane ndende zibirinze kubamo ku kibazo nacyo cy'uko ushobora gushika umuntu ugahura no gutorana ntatorana mu Burundi biragoye kubera atategeko riraboneka Burundi ryo kuvuga ati umukobwa ategerezwa gutorana cyangwa umugore ategerezwa gutorana iby'umugabo byiza ni uko abatorongoye muri kino gihe bo kwiga iryo tegeko bakaraba uburyo ryohumuriza bose atawibeba ngo ndahohotewe hanyuma bikatungana neza. Murakoze.
Ego turafise na Jean Bosco kuri telefone. Jean Bosco mwiriwe.
Muraho ndabaramukije.
Murakoze. Tanga ikibazo cha muri hehe kwanza?
Ndi muri South Carolina muri Amerika.
Ego murakoze. Tubasabe mutange ikibazo canke intererano.
Ubwa mbere ijana ku ijana ndashima insiguro uwo mutumire yatanze. Ikindi nashaka kuvuga muri benshi turikunda ndibaza ko aricyo kiba gitera izo ngorane zose kubyara abahungu cyangwa kubyara abakobwa bikazana induru cyangwa kutabyara. Je intererano nashaka gusaba guterera nuko nk'uwo mumama yoza arashikira ibimenyesha makuru kugira bihimirize abantu b'abagabo bafite ibyo bibazo biture kwa muganga bashobore kubasuzuma barabe ubufise ibibazo kuko hari igihe n'umugabo abari wafise ibyo bibazo ugasanga abishize ku mugore kubera ko yapimishije ijisho ntiyagiye kwa muganga babahinyisha. Ikindi nacyo ni uko boza barahimiriza abantu bacishije n'abanyamakuru bakabafasha bakirinda ibintu by'abapfumu kuko nabyo bizana ingorane nyinshi bigateranya ugasanga abapfumu barimo barababwira ibintu bidatumbereye. Bo akandi kantu ku kiganiro kigeze kuba ni icy'abagore usanga babura abakobwa babura birya bintu sinzi ko ari kwibindisha bari mu mihango.
Ni ikiganiro cyakozwe umengejo
ko boheza baregerana nkabo bamaze gutera imbere bazi byari byo bakagwiza inyigisho kuri abo bakobwa uko bo byitwaramwo kubera bo baronka n'agafaranga na kamwe canke tubiri bagatanga imfashanyo bakaza barabafasha kugira babironke kuko hari haba abi wabo barabakene gose nyene ku buryo atoshora kucigura cyaratana kizi
ego mu
murakoze
ico cari kiganiro cari ca hise ejo ku munsi wa kane madame Oda ivyo izo ntererano canke ko gushikira bavuza abantu hari ico bivuga ko
ego aravuga cyane umutumire uyu abajije atanze ashigikiye ibyiyumviro by'ukuri abagabo siye hahandi kimwe twahera ko bikabivuza batangura bari bo bivuza kandi hari igihe usanga akantu gatonya akagorane gatonya ariko kubera ya mico nyine akidadira akanka kuja kwivuza ugasanga biriko birabacereza igihe byashitse gutyo umugabo nagende yipimishe hanyuma n'umugore nawe nyene abanze umugabo kuko ibipimo by'umugabo ntibigorana ibigo ibibabaza ama exame y'abagore arababaza rero si byiza ko umugore yobanza kuko hari igihe umugore yoba atangorana afise kandi akaba yababariye ubusa kandi by'umugabo byari byoroshe reka umugabo abanze ave mu mugabo abone ko atangorane hanyuma madamu yipimishe kandi byose babigire mu muco babigire mu rukundo kandi babigire bizigiye cyane cyane bizigira imana bamwe ngo imana niyo rurema imana ni rurema abana yitanga abahungu n'abakobwa rero kandi tukabahimiriza tuti igihe babona ko nyine byabananiye kwihangana niba ari abakristu bagende baraba abarongozi abakuru b'amadini bizigiye bagende baratura ikibazo babaha impanuro kandi cyangwa bagende baraba abaganga bababwire icyo yaravuze kandi nanjye nashyigikira yakaje ku mupfumu n'umunsi n'umwe kuko umupfumu wewe acasongera isibe akica no kurukize agatangura akabateranya agatangura kuvuga ko ari bande ko ari nyinabukwe yamuroze ko ari nyinabo yamuroze urabibona bakazana ibintu bidashoboka rero ke kari kuba akabazo gatonyi muganga yari gushobora kugira cyangwa naho nyine ikindi ibyo mbona kandi gitera intambara iyo umugabo atabyifashemo neza ugatume umugore amererwa neza n'umugore ashobora kugira stress ikamutuma atovyaye kubera kuguhahamuka kuguma yiyumvira ngo ukwezi guheze ngo mbega nasamye sinasamye yewe ndagowe akatangura akatura amajambo atariyo kubera ubwoba afise bigaca bikreya stress muri we bikanamuza nuko yosama kandi mu by'ukuri atangorane igihe kandi baza ko abantu bubana neza amahoro bakundanye ibisigaye imana igahecagira urumva kandi niyo abana batuboneka aba n'urukundo rurabandanye erega urukundo ni urukundo ntacyo rufatiye ko urukundo n'urukundo umuntu mukunda uko ari mukunda uko bimeze uko bice niko rukundo nyarukundo nitangwe kuvuga kuri abahungu n'abakobwa ni ukuvuga ngo urukundo rwawe ni conditionnel urumva sena nta ntiguzuye si urukundo rwuzuye ni urukundo rufatiye ku bintu nubigereranya n'aho wundi avuga ati ko umugabo wanjye yarayafise akaba akenye ndamutaye cyangwa ko umugore wanjye yarayafise none yayabuze ndamutaye icyo kivuga ngo bari urukundo rufatiye ku bintu cyangwa rufatiye ku bintu atari urukundo rw'ukuri
hari n'uyu Jean Bosco ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabasabye ko muza murashikira ibinyamakuru kugira amajwi yanyu ashike kure kuko yabashigikiye ku byiyumviro byanyu muvuga ko hari ico murakora kugira mushikire ibinyamakuru
ego kandi tutangwe ikinyamakuru cya mbere tutangwe gushimira ni ijwi ry'abanyamerika ijwi Voix d'Amérique
murakoze
namaze kugira ibiganiro turabibashimiye cyane kuko by'ukuri ijwi rishika kure iyo tuvuge ku binyamakuru biba benshi usumba aho twavugira muri ayo masantre tuba twarakereye aho twakira bake ariko iyo tugiriwe ubuntu ibinyamakuru bikaduha uburenganzira bituma dushobora kuganira na benshi bishika kuri benshi
Radio Ijwi ry'Amerika turafise abandi banywanyi ku murongo wa telefone Kamanzi mwiriwe
mwiriwe neza
ngo tubwiraho muri nico mwifuza guterera
nitwa Kamanzi ndi Rwanda nanditse message mbabwiye ko nikeneye gutanga intuza nyunganizi ikurikije ikiganiro kuri Facebook ivuga yuko ari gahunda yo gusaba indirimbo zo kwivuza ku munsi w'ejo. Ariko sinzi niba ari gahunda mumpamagayemo, niba nsanze ntaba nibeshye ngo ngiye mu kinyamitaro wanjye.
Oya, ni ikiganiro kiriko turaba ingorane zihura abakenyezi bahura nazo, nimba atari icyo nta kibazo, reka twakire undi munywanyi.
Reka nari mpavuge ho gatoya noneho.
Yego.
Yes, murakoze cyane. Nkurikije ikiganiro numvishije mwariho muvuga ku bantu bashakana, cyane cyane ku bakobwa ku bagabo n'abahungu, abakobwa n'abahungu cyangwa bagamije kubyara.
Yego.
Buriya kenshi umusore n'umuhungu bagiye gushakana, kenshi icyo bagambiriye no urukundo rwabo ruba rushingiye kugira ngo bazagire icyo bazabyare. Iyo batabyaye rero rukumba aba ari ikibazo. Kenshi rero umusaruro wa mbere baba bagambirije mu rukundo rwabo w'umukobwa n'umuhungu bagiye gushakana, icya mbere inyungu bari kuremo ni ukugira ngo bazabyare. Iyo batabyaye akenshi biragorana. Iyo bigoye rero usanga kenshi batandukana, rwa rukundo rwabo ugasanga rwose ntacyo rushingiyeho, bitewe n'uko batabyaje. Icyo ni cyo nshaka kunganira gato bikurikije n'umwanya nari ngezemo. Murakoze cyane.
Ariko reka duce duha akanya umutumire umenga icyo cyiyumviro ntagishigikira ku byo numvise yavuze no kuva imbere. Oda ndi umwami, uyu muntu avuga yuko ngo umusaruro wa mbere ari ukubyara, icyo cyiyumviro muragihurije ko?
Ubwite Imana ikabaha abana, ni byiza cyane. Ni umugisha udasanzwe abana, n'umugisha ni ukwaguka ku rugo, kandi ni ukwaguka kw'igihugu. Mugabo mu gihe bitashitse kimwe biri avuye ko none uhaririza Imana ngo ntuhampaye abana. Imana irabaguha kuko ishaka kubaguha, cyangwa ikabireka kuko ari Imana. None ko udahaririza Imana, kandi bibaza ko Imana ari yo rurema, ari irema abantu. Rero ibyo kuvuga ngo ni umusaruro ni iki? Oya, ibyo twavuze ko ari ingabire, ni kado Imana iha umuryango kugira ngo ugubwe neza. Ariko kivuga ko ari ikintu urugo ruba rwubakiye ko.
Murakoze.
Tukiri ngaho kanongere ku iki kintu, nagira mbwire umuntu wese w'umugabo ariko amutwumvire iki? Igihe haba icyo kibazo cy'uko umukenyezi yategeye kwibaruka, bakundana bari babiri, bareke kugenda guhamagara ngo icyo bise conseil de famille, bakivugana ngo barakundana sherishishe, iyo miryango niyo yari ihari. Akimubwira ngo ni ukuri naragufiriye urufansi, iyo miryango ntiyarimo. Rero bareke bonyine biyumvikanire ibyabo, bareke guhamagara izishyirwa conseil de famille. Abo ni ababaje gusenya encore plus, kandi basenya nde? Basenya wa mugore. Wa mugore niwaguma asenyuka, niwaguma akomereka, niwaguma apfa, kandi nta kindi ibobo cyo bakora cyaza bagaturira bagatahana. Ibyo bintu ntakagira umuntu asubira kujya kubivanga muri proje Imana yashyizeho y'umubano hagati y'umugabo n'umukobwa. Ntagira umuntu asubira gukora iryo kosa. Twagiye tubibona mu Barundi bakora ibintu bisa gutyo, si byiza. Kandi bamenye ko nabo nyine baba bakora byara abana, ejo batazi abahungu babo n'abakobwa babo icyo bazoronka imbere. Rero bareke kujya gusenya ingo z'abandi ngo batubwire bya conseil de famille, baza kwegeka ku mugore bamutaka amakosa yose. We ntazi n'igiti batabyara, ariko bakazana ibituma byose ngo umugore ngo ntiyabyaye kubera iki, ntiyabyara kubera iki, habaye iki, ibintu bitabaho batazi na nyine byatazi. Rero ntihakagire umuntu n'umwe asura kujya uhatanura icyo itandukanya icyo Imana yafatanije icyo Leta yafatanije.
Murakoze. Reka twongere twakire aba banywanyi babiri. Pascal mwiriwe.
Nageze mwiriwe.
Tubasabe muvugaho muri, ni ikibazo mufise?
Yewe, ndi mu gihugu cya Tanzania, Dar es Salaam. Iganiyo na kinyarwanda akunze kuvuga ngo ndota umenyi. Ibaye n'imyaka mirongo ibiri.
Imyaka mirongo ibiri?
yongiri mukari zimaze kubona kuzerekeye kigali ibintu bye bye maze kubiganya cyo munsi ariko n'uzina n'ubereera tubanye n'ere ho kwirukerekeye iteka mu kumpenza ro hamwe mu rugo bibanye nuko nabayeho ubwambe no muhungu wanyu munuzeye ngo ubyekeye kuzaruka mu gihe uriranye mu pasoni akiri baroka aho haraba amasaha maremare kurusha aho iyi ngwani yaduka yuko mu pasoni atakubyara ko bavuze rero mba mpereye ku cyo cyo ipanye n'uko kiri baroka ariko ugomba icyo cyo ni ikintu amaze guhishamo yuko yose agira ane uyu karasiga no wundi mu pasoni muga kereke yacyo ku kwibaruka abegereje kandi ngo ngashyiramo nyage usanga bacabana nabo kakimenga byagize umukenyezi byagize andi muze mu muri rusange bati yuko imana ari isanga ibibondo yuko nayo rero bara yuko ingendo ya kera n'iyubu itandukanye naho umuntu wese ikima rimuhaye ahishyuye ukwake
murakoze turafise undi munywanyi mitera mwiriwe
murakoze turafise undi munywanyi mwiriwe
alo zimya radio muri kumwe hafi zimya radio kugira tukumve neza
ego radio ya zimye
ego ni muri he
jewe ndi Gitega ni mu Burundi hagati na hagati ni commune ya Geta
murakoze mufise ikibazo canke icyumviro
jewe nashaka cyane cyane gukeza uwo mufasoni oda n'iryo shyirahamwe arongoye kuko ibintu bariko barigisha ikintu umva ariko arasigwa n'ikintu gikomeye cyane gituma ingo n'imiryango mu Burundi zisambuka kandi zigasambuka ku bintu bidafashe nk'uko yabivuze iyo abantu bashinze urugo nibyo kuronka ikibondo n'umugisha ariko ikintu cya mbere bishingiye ku rukundo nico nibaza gihambaye nacyo gituma ibyo bashimikira ko rero iyo hageze ko umwe muri bagira ikibazo yaba umugabo cyangwa umugore ko birashoboka ni byiza ko bosangira uwo mubabaro bashoboye kwivuza bakivuza ariko byanse naho ntibituma urukundo rwabo rutosekara njyewe ndiko ndabivuga kuko hariho ibintu byinshi dukunda gukoreramo kumbure ndose akanya kuganira nawe twafashanya nkamusaba yuko ibyo bintu ariko barasigura boza barabikora bagatanga n'inyigisho ku maradiyo hari amaradiyo ngaha mu gihugu akivuga ariho mu bice bitandukanye kandi ashyira imbere nuvuga ntibiganiro bishyira imbere ineza y'ingo n'imiryango bakaronka akanya ko gusigura kugira ngo turabe ko twagarukana ako karangamutima k'ingo bihereye ku bapfasoni nk'abo turafise umwizere yuko byoshoboka hariho iradiyo ngaha mu Giheta yitwa Ijwi ry'Umukenyezi nibaza yuko ashoboye kuyegera bakavugana byotuma naho nyine haba akunguko akazaragira nuvuga nti inyigisho mu biganiro bitandukanye kumbure bigashobora gukiza imitima myinshi n'ingo nyinshi nk'uko yabivuze neza umupfasoni nuvuga nti kwari kumutera intege no kumukeza kuri icyo cyumviro cyiza kandi n'abandi bakenyezi n'abagabo nyine bafite amashyirahamwe ashimbere neza ko bofashanya kugira ngo tugaruke kuko umuryango uheraho nyine izo ngo zigiye zirasambuka kubera habuze ikibondo mu rugo urumva hariho n'abana b'abigeme baba bakiri inyuma bavuga ati mbega je naje kubaka jeho ngasanga sinibarutse bizoca bigenda kujya mu banyi byagenze ugaca usanga haciye hazana zangeso zo kwiyumvira kuja mu nzira mbi abantu batangura kugeza imbere yuko baja kubaka ugasanga batanguye zangeso mbi kugira ngo ati je natwara umuntu ati atashobora kubyara bizogorana ugasanga barengeye bya byumviro by'urukundo bagashingira kuri uko kwikunda kumwe muri bo nico kintu nashaka gushimikira
murakoze mufasoni oda ndumwami ndumva baba mwanyi bose basa naba bashigikiye mu migambi yanyu nagira ndababaze ingorane muhura nazo mu bikorwa byanyu bya misi yose mbega ibikorwa byanyu bimeze gute bimeze neza mwifuza ibyo mwifuza gushika ko byose mubishika ko atangorane
ikintu maze kubona misi ya Louise tukoranye ngaha mu Burundi kandi ari naco kibuze abarundi ntibakunda inyigisho ntibakunda kwigisha kandi mu kwigishwa niho havamo ubumenyi kuko umuntu amenya kuko yize yagiye agahura n'abandi akumva abandi ibyumviro byabo akumva abandi ama experience yabo urumva ingorane dukunda kugira iyo turiko turahimiriza abantu umengo na kagobero ntibaza birukanga nk'uko ingorane zingana kuko ingorane ni nyinshi ndahaye ngo ziko zirasambuka ni nyinshi no munsi nuko twaramutse tuvuga kuri ico gisata batavyara ingo nyinshi ngaha nyinshi zirahungabanye ariko abantu ntibirukire inyigisho abantu benshi barakomeretse nibegere aho baba bazi ko abantu benshi twagiye dufasha kuko urabona abantu bakomeka mu buryo bwinshi harimo abakomeka muri iki kiganiro ko tuvuga hari n'ibindi bikomere bindi by'intambara ibikomere byo gutabwa ibikomere by'ukwangwa ibikomere by'ubupfubyi hari ibikomere byinshi iyo rero ujye ugahura n'abandi usanga bya bindi wowe wabona ari binini uca usanga ari akantu gasanzwe cyane ahubwo wowe wari kurigirisha rero ugaca wumviriza amwe n'abandi basohotse muri izo ngorane abandi ngene babyifashemwo abandi ugasanga ni ibintu bifashije cyane mugabo ikintu maze kubona ngaha mu Burundi abantu ntibakunda kwigishwa kandi nukuri nuvuga amakosa menshi cyangwa intege nke nyinshi ziri ngaha muri iki gihugu nyinshi ziva ku kutamenya kw'abantu
reka ntaguciriyemo gato yitwakira umunywanyi wa nyuma umwishure hamucubandaniriza kuko turiko dusa n'abagera ku musozo musaza mwiriwe miriwe tugusabe unyarutse mu kanya gato y'icane turiko dusa n'abarangiza bazi ikibazo cyanyu musaza telefone yanyu ntiyumvikana muhagaze ahantu hatumvikana muratubabarira tubandanye n'umutumire wacu umunywanyi ntidushoboye kumwumva telefone yiwe ntiyumvikana ngira hagaze ahatari heza reka dusabe madame Oda abandanye nari naguciriye mwumbabarire
ya nta kibazo twariko turavuga rero ko aha mu Burundi abantu badakunda inyigisho rero ni ikintu gifasha abantu bazijukire baziremwo kuko hari ibintu byinshi umuntu agwamwo kubera kutamenya ndashimiye rero uriya mutumire uriya wa nyuma atubwiye ati hari radiyo yitwararika bene ibyo by'abakenyezi agateka k'abakenyezi bari mu ngorane nk'izo twagira tubahe nimero zacu reko turi kuri nimero 75 79 786 755
ngira mwo bivuga mu Kirundi
ngira arabishobora
hari nabandi kungure
75
cyangwa 79
420 75 280 600 cyangwa 79 900 86
amajanindwi 55.
Murakoze ndabashimiye madame Oda Ndumwami ikiganiro turagisozere ngaha ndabashimiye abafasha kanya kugira abashikira ico bashikirije n'interano zose zaciye kuri iki kiganiro umutumire wacu nawe turamushimiye cyane bivuye ku mutima ikiganiro kigarukiye ngaha ibaganiro bica kwije rya Amerika birabandanye.